Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 ku mugoroba muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Kuri wa gatatu, abagize akanama k'igihugu mu Burundi gashinzwe guhuza Abarundi CVR barajya mu nteko nshinga amategeko kwerekana no gusobanura raporo y'ibyo bagezeho mu gihe cy'umwaka. Igihe ntarengwa ku batuye mu mujyi wa Bujumbura bafite udutabo ndangamiryango cyongere kugeza ku itariki ya 31 z'uku kwezi kwa mbere hateguwe udutabo dushya.
Nagatabo gafise urutonde, ni urutonde rwaje ruzana n'ubwo butabo. Kurya kwa pasiporo yama izanana ni nimero zayo. Hanyuma kindi nacyo mu kugakora ku gatabo hariho akandi kabanga twashizemo n'uzogerageza ngo ariko aravyiga bazoheza bamubone hakiri kare ko ariko aravyiga.
Byatangajwe na Jimmy Hatungimana, umuyobozi w'umujyi wa Bujumbura, uvuga ko bigamije kongera umutekano. Aborozi b'inka babiri bo mu bwoko bw'abanyamurenge bishwe kuri wa gatatu nimugoroba mu gace ka Bijombo.
Batewe na mayimaye zifatikanije n'abarundi bari abasirikare baragitabara.
Duhosha Nganji, umwe mu baturage bo mu gace ka Bijombo, muramwumva mu kanya mu nkuru ya Vedaste Ngabo. Inteko nshinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Congre, yaraye ibaruye amajwi yavuye muri koleji y'abatora yemeza ko Joe Biden na Kamala Harris batsinze amatora yo mu kwa 11 gushize. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mbere y'amakuru avugwa mu karere, reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Urakoze Veniste. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umugambwe w'abademokrate niwo ugiye kuzogenzura Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inyuma yaho abademokrate babiri, John Ossoff na Reverend Raphael Warnock, batsindiye intebe zibiri. Imigambwe ibiri ikomeye yariko irarwanira muri leta ya Georgia. Intsinzi y'abo bagabo babiri ihaye abademokrate kwigarurira Sena yari mu minwe y'abarepublikani, kandi n'akaryo keza kuri Joe Biden n'abashingamateka bakomoka mu mugambwe wiwe kuzorenganya amategeko yabo bitabagoye cyane. Perezida yatowe Joe Biden yaciye yihuta gukeza abo bagiye kuzoba abasenateri bashasha, mu gihe abarepublikani aribo bari biganje muri Sena ku ntebe 50-48. Iyi ntsinzi iciye ibagabura ku ntebe 50-50. Icegera cya perezida cyatowe Kamala Harris w'umudemokrate niwe azozadanura akazoshobora kwama ari ku ruhande rw'umugambwe wiwe w'abademokrate mu gihe azohitamwo kubikora. Ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ejo ku munsi wa gatatu ryaratanze uburenganzira bwo gukoresha urucanco rugira kabiri rwa COVID-19, bituma haba icyizere ko ibihugu bya Buraya bigiye kugira agahengwe mu gihe ibitigiri by'abandura bibandanya byiyongera. Urucanco rwakozwe n'ihinguriro ry'imiti Moderna rugiye gukurikira izakozwe na Pfizer na BioNTech mu gucandaga abanyagihugu b'ibihugu 27 bigize uwo muryango. Ahama leta ariko aranebagurwa ko yatebeje kuronsa abanyagihugu incancu. Iyi nkuru itangajwe mu gihe icyo kiza cyahitanye ubuzima bw'abantu barenga 15,700 ku isi mu masaha 24 aheze. Leta z'umwe za Amerika izi ubwa mbere mu gutakaza abanyagihugu benshi, aho abarenga 3,900 bafuye mu masaha 28 aheze, hagakurikira Ubwongereza bwatakaje abantu 1,000. Hambavu y'iyo nkuru, intumwa zo ku rwego rwo hejuru za OMS zari zirindiriye kujya gutohoza amamuko y'uwo mugera mu Bushinwa zarabuze ayo zikira nayo zimira, inyuma yaho Ubushinwa bubimiye uburenganzira bw'impapuro bwo kwinjira muri ico gihugu ku munota wa nyuma. Uwo mugwi w'abahinga 10 wategekanya gushika mu gisagara ca Wuhan mu Bushinwa muri yindwi. Sudani yarasinyiranye amasezerano na Israeli yo kunagura imigenderanire ejo ku munsi wa gatatu. Ayo masezerano yakurikiwe n'ayandi aho ibanki nkuru y'isi izoca iha ico gihugu umuriyaridi w'amadolari yifashanya buri mwaka bifashijwemo n'umushikiranganji wa Amerika w'ikigega. Aya masezerano asinywe atakwezi kurahera Amerika ikuye Sudani ku rutonde rwirabura rw'ibihugu bifasha iterabwoba ku isi, inyuma y'aho ico gihugu cemereye mu kwezi kw'icumi kunagura imigenderanire na Israeli. Ambasade ya Amerika yarakeje leta mfata kibanza ya Sudani irongowe n'abasivile kuri iyo ntambuko yo gusinya ayo masezerano, ivuga ko ari inzira izofasha mu mutekano hamwe n'akaryo ko kuzamura ubutunzi. Ambasade ivuga ko bizofasha Sudani, Israeli n'abandi basize umukono kuri ayo masezerano mu kubaka ukwizerana no gukomeza imigenderanire mu karere. Sudani igize igihugu cya gatatu cy'Abarabu isinye ayo masezerano na Israeli, inyuma ya Emira z'Abarabu zunze ubumwe hamwe na Bahrain byayasinye mu mwaka uheze. Ishyirahamwe ry'abagiraneza International Rescue Committee ERC rivuga ko rizofasha abategetsi ba Sudani mu gufasha impunzi ziri mu makambi ya Umrakuba na Teneba. Izo kambi zihaye indaro ibihumbi by'abanya Ethiopia bariko barondera ubuhungiro inyuma yo guhunga intambara yabereye mu ntara ya Tigre ya Ethiopia. ERC yavuze je ku munsi wa gatatu ko abantu barenga ibihumbi 60 bajabutse urubibe bava muri Ethiopia binjira mu buseruko bwa Sudani kuva aho intambara muri Tigre itanguriye mu ntango z'ukwezi kw'icumi na kumwe. ERC ivuga ko hafi cya kabiri cy'izo mpunzi kigizwe n'abana, benshi muri bo baburanye n'imiryango yabo igihe bahunga intambara.
Arakoze Aloyse Bigirimana utugejeje ko amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tumvutse ko iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu Kadomo radio ya tuvewa Kadomo com na ukumbuga za Instagram, Facebook na YouTube. Adresi ya tu ni vewa radio ya tu.
Iwanyu muntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu muntara, iwanyu muntara, iwanyu muntara.
Amakuru tuyahereye mu Burundi. Kuri uyu wa gatatu abagize akanama k'igihugu gashinzwe guhuza Abarundi Surveyor barajya mu nteko nshingamategeko kwerekana no gusobanura raporo y'ibyo bagezeho mu gihe cy'umwaka. Turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Nairobi, Eloge Widika neza wiriweho.
Mwiriwe neza Venice Nshimiyimana.
None mu gihe cy'umwaka ni bihe bikorwa Severi yakoze bishobora kuba bikubiye muri icyo cyegeranyo muri iyo raporo igeza imbere y'inteko nshinga amategeko?
Iyi raporo yo mu gihe cy'umwaka umugwi w'igihugu uje kunywanisha Abarundi Severe uje kugeza imbere y'abashinga mateka ni ukuvuga ko muri kiringo cy'umwaka ahanini ija kwerekana ibitigiri by'ibisigarira by'abantu mu gwi Severe wazuye mu binogo rusangi. Abo bantu bakaba bagizwe cyane cyane ahanini n'abantu bishwe mu rwimo rw'igihumbi 1972 barishwe mu gihumbi 1988 cyane cyane mu ntambara za Ntegamarangara mu buraruko bw'u Burundi. Abishwe mu gihumbi 1993 inyuma y'ubwicanyi y'urupfu rwa Melchior Ndadaye umukuru w'igihugu wa mbere w'umuhutu yaritorewe n'abanyagihugu n'intambara zakurikiye no mu bindi bihe ahanini nico iki cegeranyo kija guhagarara ko hanyuma ikindi citezwe nuko umugwi uja kwerekana abagize uruhara muri izo bintu kuko mu ntara nyinshi nka waheruka muri Makamba wagiye urerekana abantu bavugwa yuko bari bafitsemwo uruhara na cyane cyane abari bajejwe intwaro canke abari mu gisirikare no mu zindi nzego z'igihugu ico gihe nkuko umukuru w'umugwi Severe yagiye abyerekana mu bindingo bitandukanye iyo bagiye kuzura bene ivyo bisigarira
none ni bihe bibazo abarundi bibaza ku mikorere ya Severe ku buryo abashinga amateka bashobora kuza kubibabaza
kuva mu gisagara cyane cyane ukomeje umurindi kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka uheze ukomeje umurindi ukuzura ibisigarira bya abantu mu binogo rusangi waragiye unengwa cyane n'impande zimwe na cyane cyane uruhande rw'abaserukira amashyira hamwe avugira abatutsi hari nka ase genocide Cirimoso Canada yo yabivuze ibyeruye iravuga yuko azimwe zimwe nka Karusi hamwe n'ingozi bafashe ibinogo rusangi birimo abatutsi babyitirira iby'abahutu bakavuga ko bapfuye mu 72 kandi bishwe 93 bakavuga ko bafitiye ibyemezo ahanini ni aya makenga canke ibyagirije by'uruhande rumwe bavuga bati umugwi Severe uriko ushimisha ubwoko bumwe ubundi ugasa n'ubwibagira nibyo mbona ahanini abashinga amateka basubira kugaruka ko ariko ikindi naco nibaza abashinga amateka mu nshingano zaho birimo bategerezwa kubaza umugwi Severe ibijyanye n'ubuhamya wagiye uraronka yuko ubyizeye ariko kubyizera ko nibaza ko abashinga amateka muri rusangi nabo babyizera kuko umugwi Severe ndiye ukora ibikorwa wagiye uragendera inama nshinga amateka ukagenda inama nkengu z'amateka ukagenderana n'ibiro by'umukuru w'igihugu uje uratanga ibyegeranyo no vuga bito bito imbere kugera kuri iki cegeranyo kinini ariko ikibazo nyamukuru aho gihagaze naho umugwi w'abarundi uvuga uti twebwe tubona ko umugwi Severe usa n'uko utatunezwe
eloge wirikaneza watwibutsa muri make imvo n'imvano y'uwo murwi ako kanama Severe
umugwi Severe mu bisanzwe Veniste uri mu migwi yatekanijwe n'amasezerano yo kunywanisha abarundi y'amahoro no guhagarika intambara ya Arusha yo mu kwezi k'umunani mwaka w'2020 nawo ukaba ari rumwe mu rwego mu nzego zikomeye cyane iruhande y'umugwi w'igihugu ujeje gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo umugwi Severe kuko uri muri iyo migwi abarundi bumvikanye kugira ngo bashobore kuzosomera hamwe kahise kabo bagana canke berekeza kuri kazoza kamwe kugira ngo abiciwe mu bihe hishwe abahutu n'abiciwe mu bihe hishwe abatutsi bose bagire basome kumwe kahize bagira aho bashyira hamwe bavuge bati ibi nibyo byabaye kandi tubyibukana ubugabo n'ubuhizi atanzika kugira ngo twubake igihugu cyacu cy'u Burundi kimwe muri make rero ni umugwi washizeho hejuru kunywanisha abarundi kera bavuga no kurekuriranira ariko bamwe bakavuga ati urekurira ubushatse gusa bavuga bati n'umugwi wo kunywanisha abarundi kugira ngo basomere hamwe kahise kabo ntihame hariho abariko bibona nk'abarenganijwe n'abandi bafatwa nk'abamenja
urakoze eloge wili kaneza nibutse ko uwo murwi Severe abawugize bategerejwe kuri kino gicamunsi mu nteko nshinga amategeko kugira ngo bayigezeho ibyo bakoze mu gihe cy'umwaka ndagushimiye cyane
urakoze nawe Venice Nshimiyimana akazi keza ngahirona
umunsi mwiza
watwese
turabara mukije bakunzi namwe banywanye ibijwi rya Amerika ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1202444199931 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
igihe ntarengwa ku batuye mu mujyi wa Bujumbura bafite udutabo ndangamiryango cyongerewe kugeza ku itariki ya 31 z'uku kwezi kwa mbere byatangajwe na Jimmy Hatungimana umuyobozi w'umujyi wa Bujumbura mu kiganiro haye abanyamakuru kuri wa gatatu avuga ko utwo dutabo ari ngombwa kugira ngo hubahirizwe umutekano inkuru yateguwe na Desire Hatungimana
Utu dutabu ndangamiryango tugizwe n'impapuro 200 tuzofasha mu kubungabunga umutekano nta numwe arekuriwe kutadutunga kuko n'abanyamahanga birabaraba Jimmy Hatungimana arongoye igisagara cha Bujumbura amenyesha ko bagerageje kudukorana ubuhinga bukomeye kugira ntagire ubaca mu ryahumye uwarongoye igisagara cha Bujumbura arasigura igituma urugo gose rutegerezwa kuba rudufise
igikubo cya mbere nico kwandika ingenzi zose zije zaba zivuye ruguru zaba zivuye mu makarti atandukanye mugabo zikaba zije mu rugo runaka aho rero twahisemo kugira ngo abantu bose baraye muri izo ngo tubamenye igitigiri cyabo ndetse n'ibitsina byabo ndetse n'ibyo bakora rero ako gatabo nkuko twavuze ko twakitondeye na gatabo gafise urutonde mu rutonde rwaje ruzanana n'ubwo butabo kurya kwa passeport yama izanana ni nimero zayo hanyuma kindi nacyo mu kugakora ku gatabo hariho akandi kabanga twashizemo n'uzogerageza ngo ariko aravyiga bazoheza bamubone hakiri kare ko ariko aravyiga
utu dutabo Jimmy Hatungimana amenyesha kandi ko tuzofasha no kugenzura igene igikorwa cy'isuku gitunganije mu gisagara
gukuri umucafu mu gisagara cya Bujumbura twarabonye ko hariho amasosiyete cyanke amashyira hamwe ariko arakora icyo gikorwa mugabo bakagikora nabi rero no kuvuga yuko buri kwezi imodoka cyanke amashyira hamwe azoza arakura imicafu twahisemo yuko buri yinga iryo shyira hamwe riza gukura umucafu mu ngo hanyuma murumva yuko ukwezi gufise amayinga ane rero ayo mashyira hamwe yohaca kane hanyuma rero muri ako gatabo hariho izina ry'uko uyu mucafu agaca asinya hanyuma agashyiraho n'itariki yakuriye uwo mucafu aho rero niho tuzohava tuja hamwe nabo batukura imicafu tubabaza igituma giki basivye aya mayinga abiri yose canke uko kwezi kose aho urumva rero akazi bazoba bajejwe nako bazoba bagishoboye abo saba gukorana
muri quartier ya Kinama hari abanyagihugu bidoga ko impande y'ayo mafaranga 3000 y'agatabu batangishwa yandi 500 bamenyesha ko aba barongoye babananiza
mugiye badusinyire batubwiye ko dutegereza kugura ngo amafirimbi ngo buri umuryango wose utegereza kuhusa ifirimbi kugira ngo mwubu mwijoro haje nk'abasuma canke umunyene w'inkozi y'ikibi ukaca wikora kuri rya firimbi udafise iyo firimbi ntibashaka gusinyira
badusaba kuba dufise ifirimbi yabaje umuntu aba ingorana muri quartier cyo tufise ifirimbi kubera abantu bavyuke
warongoye igisagara cya Bujumbura aragabisha abatware nkabo kuko ibyo bakora ari ugusahura abanyagihugu
ayo mafaranga bariko baratangisha abene gihugu ubwo busuma kuko buri zone buri quartier umutekano uratunganijwe iyo habaye akagoranye baraza akagiyo basaba abatabara si iryo ifirimbi urashaka no gukoma induru urari hamahera yo gukoma induru urashaka gukoma induru mu Kirundi hanyuma bakagira ati ujya kwa gukoma induru mu Kirundi yatewe ariko rero ayo 500 mu busuma kandi kuva ino saha ntizosire kumva umuntu ariko ararihisha ayandi mahera arenze kuri ayo 3000
Jimmy Hatungimana yanamenyesheje abanyagisagara ko bagiye kuborohereza mu kuriha amafaranga dutabo mu banki Finbank bafitaniye amasezerano amenyesha ko abakozi b'iyo banki isanzwe iri muri quartier Rohero hagati mu gisagara cha Bujumbura bazokorohereza ababituye kugira kuri ayo mafaranga ntihagire uwo bitesha akazi ni mu gihe abanyagisagara bidoga ko bamara umwanya muremure hagati y'amasaha 4-5 batonze muri iyo banki imwe gusa irekuriwe kwakira amafaranga y'utwo dutabu dusabwa ababa mu gisagara cya Bujumbura nta kindi gisagara cy'u Burundi dukoreshwa mu gihe uno mwaka ari uwa gatatu dukoreshwa i Bujumbura Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva ijwi rya Amerika aborozi b'inka babirimo mu bwoko bw'abanyamurenge bishwe kuri uyu wa gatatu nimugoroba bagwe mu gitero cyagabwe ku rwuri bari baragiyemo mu gace ka Bijombo muri territoire ya Uvira mu ntara ya Kivu yepfo igitero bivugwa ko cyakozwe n'inyeshyamba z'abamayimayi zifatanije na Red Tabara Uvira inkuru ya Vedaste Ngabo
amakuru ava mu karere ka Bijombo aremeza yuko Abo borozi b'inka babiri bishwe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu ubwo bagwanye ba mayimayo fatikanije n'umutwe w'inyeshamba z'abarundi za Red Tabara babasanzwe bari baragira inka mu mukumba bari kota umuriro batangira kubarasa nyuma y'ico gitero batwara amatungo agizwe n'inka 30 Rosha Nganji n'umwe mu baturage bo mu Bijombo wavuganye n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone ari mu kinyoni ahamya yuko ari abagwanye ba mayimayo na Red Tabara bari bavuye mu gace ka Masango bisha abo borozi
bari baragiye teze barabarasa uko nyine bari batatu bagwa aho ngaho umwe niwe wacitse inka ziragenda inka 30 batewe na mayimayi zifatikanije n'abarundi bari bagisiga bari gitabara bica Oseya umurevera umurevera pasiteri wa metodiste n'umwarimu Oseya wa metodiste umusinga batwara inka 30
twagerageje kuvugisha inyeshamba z'abo mayimayi na Red Tabara zivugwa muri ibi bitero ariko ntibyadusobokera amakuru ijwi rya Amerika ryashobowe kumenya aturutse mu baturage batuye mu gace ka Masango yemeza yuko izo nyeshamba zaje zikurikira inka abasore b'abanyamurenge baherutse kunyaga abaturage b'abapfurero mu cumweru gishize Bizuru Zibonera Fanweri ni vice president muri komite ishinzwe kugarura amahoro mu misozi miremire ya Fizi Uvira na Mwenga aragaruka kuri ibi bibazo by'umutekano mu kikomeje kugaragara mu Bijombo
abasore sababye ndibabajera hari abasore bari suje siyo abanye politiki abanye politiki ugasanga simvuga ngo ni runaka ariko ikibazo kimwe tugishinga abanye politike kuko iyo twebwe abashinze amahoro turi ko dukora amasensibilisation ubwo nyine muri ico cyumweru hakurikiza intambara ibyo ndije twagiye tugenzura iyo abashunza amahoro bahaguruse nibwo abayanga nabo bahaguruka kurusha ico ni kimwe ugasanga rero nibo bamanipira nibo bakoresha ziriya nsoresore zigakora mabi umuriro kwaka kuko muri yo waswe muri munyungu zabo ico ni kimwe akaba ni imari ya magrupe abitwaje ibirwanisho bamahanga groupe za rumeze étranger abo nabiyo muhango abanyama abashinzwa amahoro bahaguruse gukora usanga nabo badashaka ko bambika ubusa bagahagurukira gukora ibibi basumuriro bakabikora rwihishwa ugasanga byakije umuriro bamwe babyitira ngo ni ubwoko munyana akabikoze niba bihapfuye abapfurero ugasanga biyiki bavuze ngo nabanyamurenge babikoze ihapfa abanyamurenge ati nabapfurero babikoze akenshi byakozwe rwihishwa nari ya mabandi ya mahanga canga samabandi ahari akoreshwa n'abanye politike bakeneye ko umuriro ukomeza kwaka ubije mu nyungu zabo ikindi usanga akarere ni kanini akarere k'iyi misozi ya ho plateau twita ngo ni ho plateau na akarere kanini tigakuriye mu ingabo ingabo za leta ni nkeya par rapport na karere urebye ugende ushobora kugenda ibirometri 150 utabona abasirikari ba leta aho rero ico ako karere kaba karimwo abitwaje ibirwandisho insoresore z'abapfurero insoresore z'abanyamurenge z'ababembe nibo ba dominia aho ngaho donc ico twita ngo absence ya autorité de l'état kuturere twinshi nabyo nico cyagiye kibitera ugasanga burumuntu burakarere buragasiko kiremeye akareta kako
nibuse yuko mu cumweru gishize abagore batanu n'umusore umwe nabo bishwe mu gace ka Bijombo barashwe n'abantu bakiye ko kuba urwanyu b'imitwe y'inyeshamba za 10 na twigwaneho Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika ubira mu Ntara ya Kivuye.
Washington Ijwi rya Amerika.
Nabibabwiye mu ngingo nkuru, inteko nshinga amategeko ya leta zunze ubumwe za Amerika Congress yarayibaruye amajwi yavuye muri koleji y'abatora yemeza ko Joe Biden na Kamala Harris batsinze amatora yo mu kwezi kwa 11 gushize. Mugenzi wacu Aloise Bigirimana yabikurikiranye.
Inyuma y'ibikorwa byamaze amasaha arenga 12 arimwo nayo batakaje inyuma yaho abanywanyi ba Perezida Donald Trump bavogereye inyubako ya Congress, ibikorwa byo guharura amajwi no kwemeza izo ndongozi zigiye kuzorongora Amerika byarangiye isaha 9:30 z'ijoro mu masaha ya Washington. Abasenateri hamwe n'abashingamateka barashoboye kuburizamwo utwigoro tw'abarepublikane bamwe bamwe badindije ibyo bikorwa mu guhakana amajwi yemejwe muri leta za Arizona na Pennsylvania, impari ku byavuye muri ayo matora zikaba zaratwaye umwanya utari muke. Iri tora ryo kwemeza abo bategetsi ryarangiye Joe Biden atahukanye amajwi 36 ku majwi 232 ya Perezida Donald Trump nk'uko koleje y'abatora yari yarabyemeje. Iri tora rya Kongre riciye rica inzira igana ku rundi rubanza rwo kwimika Joe Biden rutekanijwe ku itariki 20 z'uku kwezi kwa mbere, ahazoba ihanahana ry'ubutegetsi hagati ya Perezida yatsinzwe Donald Trump hamwe n'uzomukorera mu ngata Biden. Ibikorwa bigitangura yarahungabanijwe n'abanywanyi ba Perezida Donald Trump bateye ingoro ya Congress i Washington binjira aho abashingamateka n'abasenateri bari bakoraniye baramenagura imiryango n'ibiyo barasanzaza n'intebe. Abantu bane barahasize ubuzima, umwe yishwe arashwe, abandi batatu bafira mu bitaro kubwo amagara make bari bafise. Ibikorwa byo kwemeza Joe Biden cyari birongowe n'icegera cha Perezida Mike Pence. Inyuma y'iyemezwa rya Biden, Perezida Donald Trump nawe yaciye ashikiriza ko hazoba ihanahana ry'ubutegetsi mu rutonde rwiza.
Urakoze Aloise Bigirimana. Mbere yo kurangiza aya makuru, mbibutse ingingo nkuru zari ziyagize. Kuri uyu wa gatatu, abagize akanama k'igihugu mu Burundi gashinzwe guhuza abanyagihugu CVR barajya mu nteko nshinga amategeko kwerekana no gusobanura raporo ibyo bagezeho mu gihe cy'umwaka. Inkuru tuza kugarukaho mu makuru yacu ataha. Igihe ntarengwa ku batuye mu mujyi wa Bujumbura bafite udutabo ndangamiryango cyongerewe kugeza ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere, hateguwe udutabo dushya tangajwe ejo na Jimmy Hatungimana, umuyobozi w'umujyi wa Bujumbura, uvuga ko bigamije kongera umutekano. Aborozi b'inka babiri mu bwoko bw'abanyamurenge biciwe ejo kuwa gatatu nimugoroba mu karere ka Bijombo. Naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inteko nshingamategeko Congress yaraye ibaruye amajwi yavuye muri koleji y'abatora yemeza ko Joe Biden na Kamala Harris batsinze amatora mu kwezi kwa 11 gushize. Niho dusoreje Iwanyu mu Ntara hamwe na Mokubeli ya Baru wamfashije kwegeranya aya makuru. Mbashimiye kuba mudutega amatwi buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi. Nongere kandi mbifurize gutangira umwaka neza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Tanzi jambo,
abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu.